Ivi Nizmi d'Amerik. Ijwi d'Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kuwa kane itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018. Muri kumwe na Fide Niyongabo.
Ubuyobozi cyo tubusaba kumva ko bagira abashikirana. Ntiburanuke twari tugenderana nk'uko nabo baza tukajya tujya guhaha nk'uko nabo baza bahaduhahamo.
Gisubizo kiri hagati y'abaperezida babiri. Aho twebwe abato bato nta kibazo cyacu.
Uyo n'umunyarwanda hamwe n'umurundi baba mu mihana iri ku rubibe ibihugu byabo bisangiye bavuga ku migenderanire y'u Burundi n'u Rwanda bifuza kwisubira kunaguka kugira babandanye bahanahana ibidandazwa nk'uko vyahora. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye kukamo ku Barundi bose bageze gutora ku gutangura kuja kwiyandikisha kuva kuri uno munsi wa kane kugira baze bitaba amatora y'ibwirizwa shingiro ku mugambi wo gusaba imfashanyo ku isi zo kwitaho impunzi z'Abarundi batunganijwe n'ishyirahamwe HCR no ku biganiro Perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma yongeye kugirana n'ikiregera cya Perezida Cyril Ramaphosa. Turayagaruka ko mu kanya gatoya. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Alois Bigirimana. Waramutse Alois, umwanya ni wawe.
Urakoze Fidel. Ejo ku munsi wa gatatu bimukira baharurwa mu majana barakoze imyerekano imbere ya ambasade y'u Rwanda mu gihugu cya Israeli yo kwiyamiriza ingingo ya Israeli yo kwirukana impunzi z'Abanyafurika bari muri ico gihugu. Amakuru dukesha ibimenyesha makuru bitandukanye byandikirwa mu gihugu cya Israeli avuga ko bamwe mu bimukira bari bitwaje ivyapa byanditse ko amajambo ashira mu majwi u Rwanda no kurusaba kutemera kwakira abo bimukira. Umunya Eritrea w'imyaka 29 azwi ku izina rya Thomas igihe cy'amezi amezi 11 afungiwe ahitwa Holote muri cyo gihugu cya Israel nyene yasabye leta y'u Rwanda kudatera umukono ku masezerano na leta ya Israel yo kwakira izo mpunzi. Yagize ati aho kurungikwa mu Rwanda nzokwemera kuguma mwibohero. U Rwanda rubandanya guhakana ko rwasinyanye amasezerano y'ibanga na Israel yo kwakira bimukira b'abanyafurika. Yindi myerekano kuri za ambasade z'u Rwanda yo gusaba ko ico gihugu kitokwakira bimukira yari itekanijwe ejo nyine mu bindi bisagara birenga 15 ku migabane y'u Buraya, Aziya, Amerika ya ruguru. Imigambwe 10 itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Chad yari yashigikiye akamo k'amasendika yasaba imyerekano yarahagaritswe ikiringo cy'amezi 2 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu no kugumura abanyagihugu. Iyo ngingo yafashwe ejo ku munsi wa gatatu n'umushikira nganji w'umutekano muri ico gihugu cya Chad Ahmad Mahamate Bashir. Kuri wa kane rero amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike muri Chad ashigikiwe n'abahurikiye mu masendika hamwe na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bategekanya kugira urugendo rw'amahoro ku murwa mukuru Njamena, urugendo bitiriye umunsi wa kane kugaragaza akababaro. Twabamenyesha ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere guheze amasendika muri ico gihugu yari yafashe ingingo yo guhagarika akazi ku bakozi ba leta ku ngingo yafashwe na leta yo kugabanya imishahara y'abakozi no kongereza amatagisi atozwa ku mishahara yabo. Icegera cy'umukuru w'igihugu muri leta zumwe za Amerika Mike Pence yashikirije jo kwa gatatu ari i Tokyo mu gihugu cy'Ubuyapani kw'igihugu ciwe leta zumwe za Amerika kiteguye gushira ahabona ibihano bikomeye mu by'ubutunzi bitari bwigere bifatirwa igihugu cya Korea ya ruguru. Pence yonge avuga ko Washington igiye kongereza ingufu mu kuremera Korea ya ruguru ngo ivavanure na programa yayo yo kubandanya ikora ibirwanisho ruho nyanganda. Pence ariko ntiyatomoye ivyo bihano bishasha Amerika igiye gufatira Korea ya ruguru mu mwaka uheze. Washington ibicishije mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yarafatiye Korea ya ruguru ibihano by'ubutunzi inshuro zitatu zikurikirana. Tukivuga kuri Amerika kandi umunsi umwe imbere y'uko ibikorwa bya leta byongera guhagarara muri iki gihugu cya Leta Zunze za Amerika, idongozi z'abasenateri ejo ku wa gatatu zarumvikanye guha leta amafaranga izokoresha mu myaka ibiri, ariko baba barabangira ku kibazo batarumvikana ko cerekeye abimukira. Ayo mafaranga arimo ayongerejwe ayakoreshwa mu gisirikare hamwe n'imigambi yo gufasha abanyagihugu ashika ku miliyaridi amajana atatu z'amadolari y'Abanyamerika mu kiringo cy'imyaka ibiri. Abo barongo yabandi mu basenateri bariko biruka n'umwanya aho amahera yari yabaye arahabwa leta aherana n'uyu munsi wa kane nyene ku isaha zitandatu z'ijoro. Naho bumvikanye rero kuri ayo mafaranga leta ishobora kuzohura n'ingorane nk'izi mu mezi atari make ari imbere. Ishirahamwe mpuzamakungu gishinze gubuza igwiranira ry'ibigwanisho by'ubumara oyi ase mufunyafunyo ryatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko ririko ririga ku birego bigaragara biheruka gushikirizwa ko leta ya Siriya murambabarira yakoresheje ibirwanisho by'ubumara ku banyagihugu bayo. Mu ndwi ziheze leta ya Bashar al-Assad yarezwe ko yagavye ibitero ikoresheje ibirwanisho by'ubumara ku bayirwanya bari mu karere ka Guta ni hafi y'umurwa mukuru Damas muri ico gihugu ca Siriya.
Turagushimiye Aloyis ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC numwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu atera kama Abarundi bose bageze gutora gutangura kuja kwiyandikisha kuva kuri uyu wa kane kugira baze bitabe amatora y'ibwirizwa shingiro yabishikirije cyo kwa gatatu mu nama n'abaserukira abandi muri komine Ntahangwa yo mu gisagara cya Bujumbura aho yari yagiye kubasigurira ingingo zo mu ibwirizwa shingiro zahinyanyuwe. Umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Evariste Nzikobanyanka yaduteguriye iyi nkuru.
Muri iyo nama yo gusigurirwa ibyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi abaserukira abandi muri komine Ntahangwa bafise ibyo bashima n'ibyo banegura. Nk'abakenyezi bashima kwiryo bwirizwa shingiro ribaha ibibanza biboneka mu nzego zitandukanye, ariko banegura ingene hari bamwe nk'abashinga amateka baguma ku ntonde ibiringo byinshi. Jean d'Arc Ngendakumana ahagarariye ishirahamwe Onerope Burundi mu gisagara cha Bujumbura.
Ubu rero umukenyezi w'umurundi kazahari guhera ku bigeme b'abakobwa b'imyaka 16 murahamagawe ntimuzoreke kuja imbere ngo ntibabashize imbere ntimuzikumire itegeko mwayumvise babagarukiye mugende mu mihana no kuri babandi barera abana abayaya. Uyu munsi mu baronderi yo bari nabo bagende kwiyandikisha bazoshikirwa ntimubashire inyuma. Kigira kabiri nashikiriza naho ngo atakizohinduka nyabuna muraze murahindura uko abanyagihugu babatuma muri iyi migambwe. Mbega ni kuki batavuga ngo ibiringo bizogenda ukunuku ugasanga wabaye umushinga amateka muri 2005 yabaye umushinga amateka muri 2010 yabaye umushinga amateka muri none ubandi bazoguraga koti ryari.
Umunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu yishuye ico bivako agasaba abarongoye imigambwe gukosora ibijanye n'intonde z'abitoza.
Iki kibazo rero Imana ari hasukira imigambwe bari hano ni bacumve izo ibandeno mugambwe utegura intonde z'abitoza. Uwo mugambwe rero ugira kazi kamwe kakazoko ariko gatogwa uzohagusanga abanywanyi barashavuye bace bakazikora bose basiga hakwasanze byarugawe tugenda hanze kuko muri demokarasi abanywanyi bafite uburenganzira bwo guhindura. Umunyapolitika tubwengereye yoza araraba bakaza barasanga ikanya niko ndabyiyumviye aho ko bayivuze kugira ntazohabasanga abanywanyi biwe barashabuye cyane bakaseza kurondera ahandi.
Iyo nama n'abavuka ko mine banahangwa ubushikiranganji bujeje intwaro yo hagati bwayitunganije buca kuri uwa kane hatangura igikorwa gihambaye mu bijanye n'amatora. Icyo naco nico kwandika abazoyitaba. Tension ntayiraja atera kamo wowe wese afise imyaka yo gutora kwitaba iryo yandikwa.
Aha rero kubera icyo gikorwa gidasanzwe kandi gihambaye ubushikiranganji biri hagati mu gihugu igihugu burateye akamo abarundi bose gusidukana niyonka ku myaka yose kuva ku myaka 13 kuduga kubera ko urupapuro rwiyandikishiza ko yakarata izonakora mbere n'umatora ya 2020 biyandikishe atanu mavuyemo kugira ngo twitabe icyo gikorwa duhamagarirwa n'ibyo shingiro kandi cyerekana ubwigenge bw'igihugu kuko umuntu wese afite uburenganzira bwo kwitorera amategeko cyangwa gutora abamurongoye.
Uwo yaserukiye ubwo bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu muri iyo nama n'abaserukira abandi muri komine Ntahangwa yagize n'icyo avuze ku bijanye n'itangwa ry'amakaranga muntu. Ni mu gihe hari abanyamigambwe bidogera bamwe muri ba musitanteri ko bakoresha ka mwana wa mama mu gutanga ikarata karanga muntu. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu asaba ababikora uko kubiheba.
Twarabaze kumva icyo kibazo na cyane mu banyepolitike babishikirije igihe twari ko turasangira ibyahinyanyuwe mu integuro y'ibwirizwa shingiro bavuga ko hariho indogozi zimwe zibitoroheza bene gihugu. Ubushikiranganji tuvugira baramaze gutanga amateka akwiye ku bajeje intwaro bababura amatari cyangwa ba musitanteri kugira ngo borohereze uwo muntu wese akeneye karanga muntu kuko ari uburenganzira bwiwe kandi atandi mafaranga cyangwa ibindi bashobize kumusaba kuko igiciro cyacu kibisanzwe kizwi kucubahiriza kugira ngo ubwo burenganzira umwe gihugu afite aburonke atangorane maze aze yitaba amatora atagifashe na kimwe.
Kwigisha ego canke oya kubijanye n'amatora y'ibwirizwa shingiro ntiharagera nk'uko Tension Ntayiraja yabwijwe rya Amerika avuga ko abanyepolitike bazohabwa ikiringo cyo kubikora kuzo birenga ko azuhanwa hisunzwe amategeko. Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Mubandanya kumviriza ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ryatanguye umugambi wo gusaba imfashanyo ku isi zo kwitaho impunzi z'abarundi. Iryo shirahamwe rivuga ko rikeneye amafaranga arenga imiliyoni 391 z'amadolari y'abanyamerika kugira rishobore kwitaho impunzi zirenga 430,000 muri uyu mwaka w'2018. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Mu itangazo ryo shirahamwe gitaye impunzi RCR ryashize habona rivuga ko atagikozwe vuba n'amakungu ikibazo c'impunzi z'abarundi gishobora kwibagirwa burundu. Iryo shirahamwe rihamagarira abagira neza bose kongereza inguvu muri ico gisata co kwitaye impunzi z'abarundi zahungiye cane cane mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Rivuga ko uko izo mpunzi zibaye ubu bitubahirije amategeko mpuzamakungu kubera ubukene bw'uburyo. Ariko kandi iryo shirahamwe risaba abafise cyo boterera bose gufasha kugira ngo bikunze izo mpunzi zitahuke mu gihugu c'amavukiro. Byemeza ko muri umwaka w'2018 gusa hakenewe amafaranga arenga 391,000 z'amadolari ya Amerika na yarenga 1,000,000 y'amarundi. Ayo nayo fasha impunzi zirenga 430,000. Icyo gisata cya ONU kimenyesha ko ubu gifise uburyo butarenga ibice 21% gusa vyayakenewe. Ibice birenga 85% vy'izo mpunzi baba mu makambi y'impunzi. HCR ivuga ko kubera uburyo buke imfungurwa zagabanijwe kububakira amazu akomeye vyarahagaze hamwe hamwe, abanyeshuri ni benshi, amashuri nayo ni make, hamere no kwitaho rero amagara yabo ngo bicumbagira. Uwo mugambi wo gusaba imfashanyo ugamije guha impunzi ibyo zikeneye vyose mu buzima bwabo bwa minsi yose hako ziba nk'ibicibwa canke abahabwa udukorotse nk'uko iryo shirahamwe ribitangaza. Kuva mu mwaka w'2015 abarundi barenga 400,000 barahunze kubera umutekano muke niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu nk'uko iryo shirahamwe ribandanya ribivuga. Muri uwo mwaka w'2018 HCR rivuga ko giteze ko impunzi zongerekana gushika ku 500,000. Muri abo rimenyesha ko harimwo abahunga ibya politike n'abahunga inzara, abenshi batumbera ibihugu bihana urubibe n'u Burundi gusaba ubuhungiro. Igihugu ca Tanzania nico cakiriye benshi muri abo abarenga 250,000, hagakurikira u Rwanda rwakiriye abarenga 189,000, 444 nabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, mu gihe mu Buganda hari 440, hakiyongera ko n'abandi bake bake bari muri Kenya, Zambia, Mozambique, Malawi hamwe na Afrika y'Epfo mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi impunzi z'Abarundi zirenga ibihumbi mirongo itandatu na kimwe barahungutse abenshi bavuye muri Tanzania mu ikambi ya Nduta naho biruko HCR ivuga ko hari n'abandi bagumye bahunga ariko ku rugero ruto mu mpera z'umwaka uheze nyene intumwa yari yaserukiye leta y'Uburundi mu biganiro bihuza Abarundi yarusha Terence Nayiraja wo mu bushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu yahamagariye n'abasigaye inyuma gutahuka
ariko nabwo gutera kamu n'abandi bose bari mu gihugu cy'u Rwanda mu Buganda Tanzania n'ahandi nabo genye ko turi ntambwe kugira ngo bashishikare gutaha kuko hari amahoro n'umutekano baze turime twubahiriza igihugu cyacu n'ukuri turabahumurije ariko tugasaba kandi n'ibihugu bimwe byo mu karere ko byaborohereza mu Rwanda ntibaborohereza aha tubivugisha kuri kuko ubushatsi gutataje mu kinyegero biheza bikamugora gushika mu kwezi kwindi twatumaze kwakira abashika magana atatu bavuye mu mahama mugabo baza batorotse kugira uyimenye aca kwereka kugira ngo ashere iyo yaramuhaye urumva ko ari ikibazo nibareke kuko amategeko mutabakungu aratomoye iyo umuntu yahunze hanyuma agashaka gutaha n'uburenganzira bwiwe yehova
umutekano wabo muri tegeko
hamaze kuza barenga ibihumbi magana abiri nta n'umwe yidoga murakoze
zimwe muri izo mpunzi zihamagarirwa gutahuka twavuganye ziri mu makambi y'impunzi muri Tanzania zabwije ijwi ry'Amerika ko zitaratekanirwa kugira ngo zihunguke
guhunguka ni ugushaka k'umuntu ikintu ahanini dusaba ni ukuvuga mbere na mbere tukumva ko igihugu kiratekanye hanyuma bakatwemerera yuko umuntu ashike mu gihugu nicyo yarimwo ko azobishikiramwo hariho nk'abantu turi kumenya rugusu baturetse kuri minisitiri y'Uburundi rero rufite icyo n'ikintu bakora nyine bashobora kujya gushikiramwo
urebye kujya kubona abantu baguma banyururwa hirya no hino uko kuntu wewe bakwiyumviriye baba bakwishe wewe bakwiyumviriye atane batani cyarambira nari ngushobora kubakora ibyantu urumva nyata aditwe n'ibyo uno muhiti gakaze kuko ni wo ngo gatana kimuzokora
na HCR ivuga ko ataragira ko ihimiriza impunzi gutahuka ariko ko ubushatse gutaha ku bushake bwiwe rimworohereza ni naho iryo shyirahamwe rifatira mu gusaba ibihugu bibanye by'u Burundi kudasubiza inyuma impunzi yo vyitura isaba ubuhungiro Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda Abanyarwanda n'abarundi bari basanzwe bahanahana ibidandazwa mu mwidegemvyo bikaba bitagishoboka babandanya gusaba ubutegetsi bw'impande zombi kugira icyo bukoze mu ntumbero yuko imigenderanire yosubira kuba myiza mu gihe hagiye kurangira imyaka itatu ibihugu byombi bidacana uwaka kubera impamvu zishingiye kuri politiki mugenzi wacu Eric Bagire w'ubusa yagiye ku mupaka muto wa Manyoni uhuza abarundi bo mu ntara ya Ngozi n'abanyarwanda bo mu karere ka Gisagara mu ntara yo mu Manuko araba uko imigenderanire yifashe
imyaka itatu igiye kwirenga ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi birebana y'ingwe ibi byateye itose kara ry'ubuhahirane n'imigenderanire ku bihugu byombi ubucuruzi kuri ibi bihugu bwarahagaze byatumye impaka mito mita abaturage b'ibihugu byombi bakundaga kunyura nk'iyibusamu izani ihagaze ijwi rya Amerika yongeye kureba imigenderanire ku batuye umurenge wa Nyanza mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda ahari isoko rya Nyaruteja ryakunze guhuza abanyarwanda n'abarundi cyane abo mu ntara ya Ngozi mu bihe bitandukanye kuri ubu rujya n'uruza ntirugishoboka ni igihombo ku mpande zombi duhereye ku banyarwanda
ikintu byaduhombejeho hari igihe umuntu yakenera nk'utuntu kwa makeya akagera akatugura hakurya umwenda urabona ko ino bamaze gucaho imyenda ya sekeni
uvuga caguwa
rya caguwa ariko nashobora kujya hakurya hariya nkabona nk'ipantaro yo kwambara nkayikorana icyo gihe bikanyorohereza
abarundi nabo bavuga ko bahombye byinshi
twebwe icyo twahombye urabona barashobora nk'ibintu barjana nk'impene ariko ubu nta mpene bakizana kubera umva bahukaye cyane bakazana nyine ibiribwa ntibikize twarahombye rero nyine buduca tugura ibintu bihenze iwacu
tunarahombye bana nk'ubuye mukoze no ndihisha ariko yaba twagenderaniye banigira ku mudogi
amakuru twamenye nuko kugeza ubu nta munyarwanda upfa kwinjira mu Burundi aciye ku byambo bito bito bari basanzwe bakoresha gusa hari abarundi bo baza mu Rwanda nk'abijwi rya Amerika yabonye baremye isoko rya Nyaruteja baraza babundabunda
nkanyine nyine byo nashoboye banguriye neza nyine ndi sinidog
bari bashoboye iki uyu munsi
cyashobora gatoki
ehe bari bashoboye iki
cyane nashoboye gace
none rero kugira ngo muvi Burundi mugere mu Rwanda bibasaba iki
byatugora nyine
bibagora gute dusobanurire
Tuzi nyine badufatanye nyine bashinye ntare ibashinye badufata ngo Rwanda ni muhare kujya mu Rwanda. Ya tuzi nyine ntanyine fara nyine yinda tukagenda.
Twebwe nyine turaza ahora nibonera kore ukababwira ati ndiko ndakubinda kumaho ni mu ndeke ndibandanye bagira iki basigiye bakakureka.
Ijwi rya Amerika yageze kuri kimwe mu byambo bito bito byo mu murenge wa Nyanza bihuza u Rwanda n'u Burundi Ngozi. Ku kuruhande rw'u Rwanda bashyizeho uburinzi ku cyambu cya Manyoni. Twahasanze abagabo babiri bo mu mutwe w'inkeragutabara batubwiye ko baharinda umutekano mu buryo buhoraho. Birinze kutubwira buri kimwe mu masaha ya saa tatu n'igice z'igitondo bateguraga amafunguro bashaka inkwi zo gutekesha.
Niba mwahageze mwabonye ko tubafite abakozi bandika mu gitabo uwinjiye icyo yinjije n'igihe ari busubirireyo. Hanyuma rero tukabaha tujeto, utwo tujeto rero nitwo bakoresha basubirayo, tukaza kumenya ko abinjiye ari nabo batambutse. Ni ukuvuga ngo tumuha kajeto akahasiga ibyangombwa n'irangamuntu, noneho yaza gutaha akayifata agataha, bityo tukakurikirana mu bijyanye n'umutekano ko nta kindi.
Uwo ni Bwana Jean Damascene Nirenzaho, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyanza ku Gisagara, aragaruka ku cyo bakorera Abarundi bashaka kwinjira mu Rwanda. Itoze kararyiye imigenderanire ku bihugu byombi ribabaje benshi. Nk'uyu wa Nyaruteja wemeza ko yakeshaga maramuko ku bucuruzi bw'ibigori yaranguraga mu Burundi.
Ibindi twahagendaga mbese gye nka cyane nakundaga kudangura ibigori imbere, noneho nka yanotse ibigori komba uraho hepfo turutse. Niho kubaka iyi nzu nibyo byanafashije. Urumva ko nakoraga ikintu gituma nibeshaho. Urumva ko twahahombeye ikintu kiri cyane nk'uko kagere ku mupaka.
Abaturage b'ibihugu byombi bifuza ko habaho ubwumvikane imigenderanire ikongera gusubira uko yahoze. Abanyarwanda bati
ubuyobozi cyo tubusaba twumva ko bagira abashikirana. Nibura natwe tukaje tugenderana nk'uko nabo baza, tukajya tujya guhaha nk'uko nabo baza baduhahamo. Numva ari byo byaba byiza.
Hari abana bacu hari uwifuza ku Rwanda rwagumya rufunze gutyo.
Abarundi nabo bati
undihisha mugo yaba twatemerana nagenda ku mudoki mukuza ndihisha n'umutaha ndihisha.
Ikindi nyene nkubu n'amahero abana yiwacu yaciye aja hasi kose nkubagenderanye nkeka yose yongera karonka gaciro.
Ku byifuzo by'abaturage b'impande zombi bwanarenza aho uyobora umurenge wa Nyanza na bati
nagira ngo ndi kibazo kikomeye ijwi rya Amerika n'impuzamahanga mwakibaza Abarundi cyane kuturusha, kuko twebwe nta kibazo twe dufite. Ngira ngo niba mwabibonye nta muntu dufite ikibazo rwose waje muri izo nzira wenda avuga ati iyo ngiye kuza mu Rwanda iwanyu birampenda munca amafaranga mwarabutubuza kuza.
Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyanza ku Gisagara yahamirije ijwi rya Amerika ko kugeza ubu Abarundi bemereye kwambuka mu Rwanda nta nkomyi, gusa yemeje ko ku mpamvu z'umutekano Abanyarwanda batambuka i Burundi. Bwanarenzaho yemera ko kugeza ubu kandi kuba hari umwuka utifashe neza ku bihugu byombi byabangamiye imigenderanire n'ubuhahirane.
Byabangamiye ubuhahirane n'imigenderanire muri rusange. Urabona Abarundi n'Abanyarwanda uko duturanye, duturanye nk'abavandimwe, duturanye nk'abafite imiryango hakurya no hakuno, ku buryo ubona mu by'ukuri ntabwo bavuga yuko bitayihungabanyije, kuko ntabwo iyo urujya n'uruza rutoroshye kugenda kubyo yagenda kose birumvikana yuko ikibazo cyo kiba kirimo.
Abacururiza mu isoko rya Nyaruteja nabo baravuga ko ibintu byarushijeho kuba bibi.
Byaraduhombeje ibintu byavaga i Burundi bakabizana nino bakakora ibindi, nawe nta bintu bikiva i Burundi ngo birazine.
Mu bicuruzwa u Rwanda rwoherezaga mu Burundi ibintu bitaraba nabi birimo amata, ibirayi, ibishyimbo n'ibindi, u Burundi nabwo rwoherezaga mu Rwanda ibiribwa birimo n'imbuto. Imibano y'u Rwanda n'u Burundi yatangiye gutosekara cyane mu ntangiriro za 2015 ubwo imidugararo ishingiye kuri politiki mu Burundi yaduka bamwe barwanya indi manda ya Perezida Pierre Nkurunziza. Ni ingingo Bujumbura ishinja Kigali kuyiba inyuma maze Kigali kayamaganira kure. Muri 2016 u Rwanda rwatangaje ko hagati ya 2014 2015 u Rwanda rwari rumaze gutakaza 40% by'ibicuruzwa rwoherezaga mu Burundi. 2016 kandi nibwo u Burundi bwahagaritse ubucuruzi n'u Rwanda. Birasa naho rubanda rugufi bazakomeza kuhababarira igihe cyose nta cyahinduka ku mibanire y'ibihugu byombi, kandi bo baravuga ko batazi iyo biva n'iyo bigana.
Igisubizo kiri hagati y'abaperezida babiri, naho twebwe abato bato nta kibazo cyacu.
Akabagira ubusa ijwi rya Amerika, Imanyoni ku Gisagara ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Perezida Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo yongeye kugirana ibiganiro n'icyegera cya Perezida Cyril Ramaphosa vyatumye benshi bibaza ko yoba ari mu nzira zo gutanga imihoho. Ramaphosa yatowe kuyobora umugambi uri ku butegetsi ANC mu mpera z'umwaka urangiye, yasohoye itangazo rivuga ko bagiranye ibiganiro vy'ingirakamaro kandi vyubaka na Perezida Zuma. Yavuze ko mu minsi itari ya kure bazoba bagejeje ku gihugu ivyavuye muri ivyo biganiro. Mugenzi wacu Eddie Gwema yavuganye n'umunyarwanda Joseph Twahirwa amaze igihe muri Afrika y'Epfo, akaba ba mu gisagara cya Cape Town. Yatanguye amubaza inkomoko y'ibibazo Zuma abandanya guhura navyo.
Iyo witegereje neza usanga ikibazo ari urusobe, ntabwo cyoroshye na gato, gifite amapfundo menshi. Urabona Perezida Mbeki wariho mbere, umwe Zuma yasimbuye, niba mwibuka neza muribuka ko ishyaka rye ANC ryamuhamagaye akavaho atarangije tem. Ibyo byatumye agenda n'ipfunwe ku buryo niba wibuka neza nawe yari yarashatse kwirukana Jacob Zuma wari umwunganiye ari vice president hanyuma ubugombeki yaragiye ariko mu kugenda kwe yagiye akubita agatoki kandi nkabankeka ko ari mu bantu nawe bagiye barya runono uriya Jacob Zuma avuga ati nange nza azazo nkuko navuye ubwo rero umuntu yagukurikira ntabura kubona amakosa rero nk'umuntu wabaye president w'igihugu afite abantu benshi akorana nabo afite abantu bamwemera bafatanyije rero bagiye babona amakosa kandi kuko amakosa arahari fundo rya kabiri urabona uriya muryango witwa BRICS hari China hari Russia hakaba na South Africa na India bashyizeho umuryango nyine wo kwiteza imbere hanyuma bagerageza no gushyiraho banki iyo banki ukabona ko ihangayikishije abantu bagendera kuri Banki Mondiale na IMF abo rero nabo bo kuri iyo block ya IMF na Banki Mondiale biriya bihugu bya West byakaje umurego mu kurwanya ibyo bihugu mvuze fundo rya gatatu ni ruswa yagaragajwe n'uriya mudamu Madonsela wari ushinzwe public interest hanyuma uwo Madonsela yakoze raporo avuga ko habaye icyo bise state capture ni ukuvuga ko igihugu mbese cyaguzwe cyangwa se cyafashwe bakavuga ko bariya abahinde b'abacuruzi b'abanyemari bitwa ba Guptas ko bakoranje mbese ruswa yabo igiye kurinda muri iki gihugu ndetse berekana ko nta muntu ubona umwanya mu butegetsi bw'igihugu atabanje kubanyura
ikigaragara nuko hagati mwishyaka barimo kugirageza ko Jacob Zuma yavaho yeguye ibyo biganiro birakomeje hagati ye ndetse na perezida w'ishyaka ANC Cyril Ramaphosa ibyo biganiro murabona hari icyo bizageraho ku buryo yakwegura ku giti cye igihugu kigakomeza nta kibazo kibaye
ndakeka bishoboka kuko burya ishyaka ryabo ni ishyaka ririmo abantu b'inararibonye ku buryo mbese urebye natwe abanyarwanda twari dukwiye kubigiraho bafite maturite politiki ndakeka ko rero uko bigaragara ko bagiye kubona igisubizo vuba ahangaha byaba ari ukumvisha Jacob Zuma kwegura ntihabe umuvo w'amaraso utemba yaba se ari ukumubwira ati ugumyeho gatoya uretse ko ntabikeka ariko uko bigaragara igisubizo kiri hafi kuboneka
abantu bakwibaza ko n'ubusanzwe yari ari muri manda ye ya nyuma kuki batategereza akayisoza
fundo nakubwiye nyine hari rezakiteri hari abantu nakwita rezakiteri prinsipo nyine basa nk'abari kwenyegeza umuriro abo bantu rero biragaragara ko bafite imbaraga nyinshi bafite imbaraga bashyizemo amafaranga bashyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo Jacob Zuma atazarangiza manda nawe uburyo bitaboneka nibyo byinshi kandi nibyo bihindura ibintu cyane
hanyuma se ubona ari ingaruka bizagira ku ishyaka riri ku butegetsi ANC mu matora y'umukuru w'igihugu ataha
byanga byakunda bizagira ingaruka nuko andi mashyaka ashobora kuhuriraho akavuga ati biragaragara ko mwari mwarimitse umuntu wazanye ruswa mu gihugu ibintu byageze wa Ndabaga none muri kampeni bakavuga ati rwose nyamuna ANC muyiveho nta kishoboye nta kintu kizimizatugeza ibintu nk'ibyo nyine cyangwa se akarishobora kuzabona amajwi menshi kubera nabo bavuga bati dore mwatugaraga ko twanze kuvanaho Zuma none twamuvanyeho bigaragara ko twe rwose dushaka ko igihugu gitera imbere bakumvisha abaturage ko rwose rikiri ishyaka rikomeye ryo kwizera
Joseph Twahirwa umunyarwanda utuye mu gihugu cy'Afrika y'Epfo kabukurikiranira hafi politike y'icyo gihugu ndagushimiye cyane kubwa kanyu ha Radio rya Amerika
murakoze cyane
njuti mwarimu duteza amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha ahanibo bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mutangwe mu biganiro byacu bikurikira
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.